mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Mu bisanzwe ntawe bora kudakenguruka iki gikorwa ni igihoba gikomeye cyane kizotuma igihugu cyacu tuyanira imigendanire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community.
Uyu ni umwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje ibarabara rya Bujumbura Cibitoke mu Burundi agaragaza umunezero afise ko n'iryo barabara ritanguye gusanugwa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imiryango y'abarundi igera ku 108 yemereye ko ishaka gusubira mu gihugu c'amavuko atagahato. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze zimwe mu mpunzi z'abarundi bifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi rinduta muri Tanzania zahawe ibipapuro vyo kuzuza yazihawe uno munsi kugira ngo bemeze ko atawuriko arabahatira gutaha. Imiryango amajumu 8 ya mbere niyo yatanguye gusinya kuri ivyo bipapuro. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi ngaho onye induta maze adutegurira ino nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania avuga ko imiryango amajana 8 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe ASER ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumaza n'umunani bariko baruzuza amafomu bazo bahagira batake ikitandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Basi n'umunani cyo kwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana babivuriza ku bibazo bitwaye impamvu twamukuru amakazi niyo bazoguha kugira utahe kuko irya karata y'impunzi n'irya fomu batanga utegereje kuzodusiga ku bibazo bitwaye impamvu batazaguha iyo emusoro wabukije uruzi nka dekarasi inza kafu hambere babahaye biyanditse cyari yanditse kati yena kandi ndemeye gushaka kwibanza atagahaje kumvega ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi
gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamwo.
Wakani wazoe kigira munaamu mga hakele ya sige yuko kuhu wazoe taha wawu wazoe kwa jira wazoe taha na kumara kumara ugu nwa jizikula taha nishifuwa uwa wazoe wala munga wati nambari nara runaka isikidi wa nambari maka baba wambewa taha na luma samba yandu kisikula la heta baba wakitwe wa shiwa taha na wazoe wa huga wati hakikira na uizi wala taha mewa yuki wazoe wa huga hakikiri na ta muzo ni kwa zozara tano na kwa tani kifungi nara zozara tani nara kunara nara jimani sabari kifungi za mafuma zote wa mani kinara zizo tango wala jere wa chane kwele wa jere wa nara andi nene wa sabi andi kizaru gawa siya kiza kisi nino ika kita kiti uro
urutonde gwa nyuma wabashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 15 mu gihe iyo kambi impunzi ya nduta irimo abarundi barenga ibihumbi 244 nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe ufishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo ntana kunguvaka ntahana yopfuma anyita ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha nuko abantu benshi bipfuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse ayo mahera atasha ronka amadora 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva cyavuga ati sangende gutwara y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubye gutanka byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje kera nta numwe arataha
harareza amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
icyo ntawo bigeha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze cyangwa amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohava duca tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'i Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ivyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kondweze abandi barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwishu rya Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yuguruye kuno wa kabiri ibikorwa byo kubaka igice cy'ibarabara rya Bujumbura cibitoke gitwa RN5 abaca muri iryo barabara rero umunezero ni wose bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo byarihoramwo Munyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye ino nkuru.
Igice cy'iryo barabara rya Bujumbura cibitoke ibikorwa byo kurisanura byuguruwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kivaho bita kurisha nike mu gisagara cya Bujumbura gushika mu gace ka Nyamitanga kari ku rubibe intara y'ububanzi hamwe n'intara cibitoke kuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'amabarabara mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta Vincent Bayubahe baba abagendera mu modokari ku makinga ku mapikipiki ikana bene ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bakinguruka ku iryo barabara rigiye gusanurwa bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo biri muri iryo barabara byahora bibabuza amahoro bafasha urugendo
mu bisanzwe ntawo bora kudakenguruka iki gikorwa ni igihoba gikomeye cyane kizotuma igihugu cacu tuyanira imigendranire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community ntiworaba ukuntu hari hameze naye abantu bafite imiduga batubwira yuko imiduga yabo yajege yaheze
mu bihe biheze kwibarabara ryari ryarapfuye gose ariko ubu tubavye ibikorwa batanguye kudukorera kwiryo barabara turashima ku ntango bageze ko ku ntambwe bariko baragira
nabajeje intwaro bo mu gace iryo barabara ricamwo barashima ko rigiye gusanurwa badasize inyuma akamaro k'iryo barabara mu by'ubutunzi Leopold Ndayisaba ni mustandere wa komine Gihanga ari muri abo bashima
uvyo kuri ndakenguruka cyane akengurukira leta y'u Burundi yarondeye ubwo buryo kugira ngo bashobore kuza kudukora ino barabara byarabitugora ahantu twakoresha hafi minota 45 dushika i Bujumbura ubu tuzakoresha minota 15 imodoka abazigendesha bahora bidoga ariko bamama mu kuzikoresha mu magaraje ubu kuvyukuri agiye kuba agahengwa n'abahora bashaka kuduza bavuga nti itike ku bijanye no kuguruza abantu n'ibintu nibaza ko batazoronka icyitwazo ahubwo nabo nyine bazokorerwa bakagabanura Jambo na kuzikuri bigiye kudufasha cyane kandi bizotuma na Gihanga yacu ibanyabagendwa turonka ingenzi ko hari benshi bahora banga kuhaza kubera ko ibarabara rimeze na
kugira bikunde ako gace kasha ni kinyamitanga gasanurwe harabafashije leta y'u Burundi mu kwegeranya miliyoni zirenga 38 z'amadolari y'abanyamerika kuko umuyobozi mukuru w'igisata cy'amabarabara mu Burundi yabishikirije
wakabaragujwe igisata gatatu cyaje mitanga gushika kuri tani ibirometero 30 ku mafaranga leta yarondiye mu bihugu nyakorushanaje kuzondagura ibumwe rero hari mata kuhuwa nisha mwe itasulia satome itawajia uzio soko kumamia jene wena kitanu nili yona majari za nilo mbibu na zivi nina mafaka makia ya kwe juu itakuhuwa mwaya wame zishuni munani itakuhuwa nisha mwe ita mei ya walamu mwe kita misho dosi leans hamu yero nilusha na kajimu wazi aeta
kugira iyo barabara rifatanye Burundi u Rwanda na Tanzania rirangire ku ruhande rw'u Burundi hasigaye gukora igice cy'iryo barabara kiva mu gisagara cha Bujumbura gushika inyanza lake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kiri hano birometero bigera ku 125 ikagwema muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanahuguruye ishure ry'imyuga Complexe Scolaire du Kagwema agendera ishirahamwe rifise iyororero ry'ibitungwa bito bito anahereza imfashanyo z'ibifungurwa bantawe nikora muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Zikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amakuru yacu cyabandanirize mu ihinguriro ry'amata ryo mu Kigama ni muri commune Songa y'intara ya Bururi mu Burundi rivugwamwo ubukene bw'umuyaga nkuba n'ibikoresho bigezweho byo kubika amata. Ubwo bukene butuma umwimbu utaba mwiza buboheye amaboko imugongo aborozi bo muri ako karere nkuko bavyivugira bagasaba gushigikirwa kugira ngo biteze imbere. Ibyinshi kuri no nkuru numenyesha amakuru wacu Chris Munezero.
Aha turi ni mu bigo by'ihinguriro ry'amata ryo mu Kigama komine Songa intara ya Bururi byubatswe ku buringanire bwa hegitari 58. Naho benshi twakuze tujyumva kuko ryashinzwe ku ntwaro z'ababirigi uyu munsi barirongoye bari mu kiringo ryo kurivyura inyuma yaho rishiriwe mu minwe y'abigenga. Nkuko twabisanze iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rironka amata agera ku maritiri 150 ku munsi yonyene ariyo rikoresha mu guhingura amaforomaji ashogwa mu micungararo n'ahandi. Ugereranije n'imyaka iryo hinguriro rimaze rivugwa umuntu yo kwitega ibikoresho by'akarorero bihanitse ariko uretse bikeyi bikora mu guhingura amaforomaji n'amavuta y'amahoke ibindi biracarondegwa nk'uko bivugwa na Patrice Jean-Claude Ndayizeye arongoye iryo hinguriro.
Navuga nti turi muri faze y'ibyura bukeye kugira ngo twe tugire inyubakwa dusube tuteze imbere ubworozi ntitubashaka ku rugero. Navuga nti kuko yokora ubushobozi bwayo bwose dukora nk'uko usanga ari nka proje mugabo dufise intumbero yuko kiba ikigo cifashe kitunganya kugira ngo bikore ibikorwa bice.
Iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rifise kuri aya mango inka 25 gusa zirimwo inka 17 za kijambere kugira rishobore kubandanya ririkora ku mata ashogwa n'aborozi bo micungararo. Jean Baptiste n'impagaritse ni umwe muri abo borozi avuga yuko ashima inyigisho zo korora no kurima kijambere ahabwa n'abakozi b'iryo hinguriro ryo mu Kigama ngo kuko rimuha icyizere cyo gushika ku migambi yo kwiteza imbere.
Umuntu ashobora kuronka litiro 15 ku munsi ukishoreye muri litiro kijyama icyo kigo rero kishakiza kiratugurira twe duhera umuntu acaza aratwegeranya kuko abantu benshi twari tubura mu nzu za nyakatsi ariko gushika ku migambi twipfuza turashobora kuba tuba mu nzu z'amabati turipfuza yuko nko mu minsi iri imbere ibitumwa bya kijambere bimaze kugwira bikaba byinshi nkuko tuba twitsunze leta ingene yorora turavuga tuti dushike no kwibara batugure amaparisera twubake amabotike dushobore kudandaza tugume dutera imbere. Leta iri kiryama ni icyizero ku banyagihugu baherereye ndetse n'abandi. Cyo tubasaba rero ni ukubandanya mu iyo migambi ndetse ibyo bakaronka za zinka ziva hanze zikamo amaritiro menshi menshi bakazizana aho twegereye kugira tuzironke ku imbuto.
Kugira iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rishobore gukora ku rugero rushimishije ngo rirakeneye aborishigikira nk'uko abarirongoye bavyiyemerera
kugira ngo ugire ibikoresho bya leteri bisaba uburyo bwinshi kandi bisaba no kubise marshe yaho ushorera bwazi ubushobozi bwo kugura bw bw'abantu bashaka kugira nk'ibyo guhingura amata yo mu masashi cyangwa ibindi mugagasanga aho uyashorera igiciro babishyizeko abanyagi ntibashaka kubigura urabona ukuntu amatara ameze nk'ubu iyo ata matara ariho abantu bashaka kubika amata bashaka kugura amata menshi kuko bazi yuko bayabitse capa
nka hamwe ryoro nk'abarifata mu mugongo iryo hinguriro ryo mu Kiryama ryifuza guteza imbere kandi imigambi yo guhingura ibifungurwa by'inka amavuta y'amahoke hamwe no gutunganya imirima y'akarorero Chrissy Munezero Isonga mu ntara ya Bururi ku bwijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ejo gya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya Burundi n'u Rwanda biri mu bihugu bivugwamo irwirana ry'abantu mu kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye mu kanya na Professeur Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika Université du Lac Tanganyika mu Burundi yamusiguriye ingaruka ho muri ndu shobora kugira ku butunzi bw'ivyo bihugu n'ibidukikije reka tubatega amatwi
kuri ibyo bihugu uko ari bibiri bitowe cyane nibyo hariho haba abantu benshi nibaza yuko uteranije uko ari bibiri haba hagati miliyoni mirongo ibiri na zine na mirongo ibiri na zine n'inusu kandi ibyo bihugu bisa n'ibiringaniwe mu bantu babibamwo ibyo rero si iby'ubu ni bya kera cyane bisa nuko ariko byane kuko imbere umuzo w'abazungu hariho ubutandukane hagati y'ibi bihugu bibiri n'ibindi nka Congo cyangwa nka Tanzania ahanini biva kuko ari isi imeze neza uretse nk'ikiyaya cimbo cyangwa kumoso n'igice ngo cy'ubugesera n'ahantu kandi kubera ibintu bitari byegereye iba hari ibihugu bitashoboye kuja kubonana n'ibindi n'abantu bavuye mu yindi mihingo kugira ngo babandukize indwara nk'uko bimwe twita esclavage ku gushyira abantu mu buja nibyo niko byarahashyitse mugabo ntibyadutwaye abantu benshi rero ibintu bigize aho bigeze nibaza yuko ubwiranyo kilometero kwa gadatu turi hagati y'abantu amajana na mirongo itanu cyangwa amajana atanu cyangwa na mirongo itanu ariko rero uturere tumwe tumwe tukaba turimo bake gusumba ngaho ariko utundi tukabamwo benshi cyane gusumba ngaho ugasanga bageze ku majana atandatu ku majana ndwi ku majana ndwi na mirongo itanu mu gihe rero benshi bagitunzwe n'isuka abo bantu mu by'ukuri baba batanguye kuba benshi
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Jean de Dieu Jean de Dieu
yego ndabaramukije n'amahoro
n'amahoro akabazo kawe
yego jewe nagerageje kumviriza umutumire mwatumiye ariko hari ukuntu jewe ngerageje kuraba ku mwaraba uko n'abanyagihugu ari benshi ngaha mu Burundi kandi nkaraba n'ukuntu benshi ari abarimyi ku bantu bize rege nashaka kubaza nki mu gihe naho abize bace baba benshi hano abarimyi bagaca baba bake numva yuko naho nyene hazohava haba ikibazo cyo kubura ibyo dufungura cyane cyane cyari icyo
yee urakoze reka professeur Ngayimpenda ahita gusubiza
nibaza yuko atangorane yo bamwo ubwa mbere bwobwo nashaka tujaritiranya umurimyi n'utize kandi nibaze yuko uwizwe gashobora kuba umurimyi rero ko abantu bokwiga ari benshi nibisigura yuko batosubira kurima ahubwo borima kumbure bakarima neza gusumba uko barima ubu mu byukuri kwibaza ko mu Burundi uyu munsi hari abarimyi benshi bibaza batarije gituma atarije n'iki gituma atarije n'uko kugira ubu murimyi utegerezwa kugira ahurima ukagira ibyo urimisha ukamana imbuto ukaba ufise amase ukaba ufise ufise n'umubiri ukwiye bwo gutuma wimbura neza ibyo byose rero ntitwama tubikwije abarimyi ni benshi cyane batakigira aho barima harya benshi umwe bagica akora kugira ngo ni umurimyi ariko ntibiba ari byo rwose kuko umurimyi ni wose arima n'ubutagira harima rero bakubwira ngo ni umurimyi icya kabiri hariho umurimyi kumbura asisuka asise n'aharima ariko atagira kenshi binamugora no kugira imbuto cyangwa binamugora nuko aronka bwanashamba umugoronome hafi amwereka ingene atunganya isi yiwe ugasanga ntaronse imbuto zirobanuye rero naho twita abarimyi sibyo kandi byongeye twokwiga ntibyotuma tugabanya abarimyi kumbure hariho akantu gakwiye kuva mu mitwe y'abantu kwiyumvira ko wari uturima ahubwo warize ukagira imana ukaronka urima ukaronka n'icyo urimisha ni ukuvuga ibikoresho urimisha ukagira imbuto ukagira ibitabizi ukagira n'abakozi bakwiye utarabyaye ukaronka icyo bahemba ni weza ukarima neza rero nta ngorane tworonka ngo twaronse abize benshi ahubwo ingorane tuza ni uko dushobora kugira abize benshi muri abo barondera icyo kintu bize rimwe rimwe ntukibone wamubaza uti none wewe mu by'ukuri ujya gukora iki mu buzima ntukibone neza akakubwira kumbure impamyabushobozi data wanjye yo afise muri abo baraba mu by'ukuri icyo ashoboye ugasanga iyo diploma afise ntiyamuhaye ubumenyi bwinshi ntiyamuhaye uburyo bwinshi bigaca rero bigira ko nuko aca yishyira mu mutwe ko ategerezwa ko leta itegeza kumuronderera akazi itegeza kumuronderera icyicaro itegeza kumuhereza umushahara hanyuma rero ugasanga nawe akazi akaronse nawe ntahindukiye ngo agirire akamaro kanini wa wundi yasiga ku mutumba wa murimyi yasiga ku mutumba nawe atashoboye kwiga nkawe ikibazo rero si uko hoba abize benshi ni uko hoba abize benshi ariko bize nabi cyangwa bifata nabi cyangwa babuze icyo bakoresha kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere.
Kuri telefone turi kumwe na Ngiririmana na Alexandre, duhere kuri Ngiririmana. Ngiririmana we, akabazo kawe?
Akabazo kanje ni nyunganije simbona ikibazo gusa. Uyo umuprofesere ndumva arasobanutse cyane ariko ikintu kimwe abantu birengagiza ni kimwe. Twebwe ibihugu byacu u Rwanda n'u Burundi hari kimwe abajege by'uburimyi batatugerera ko neza kandi na leta no mu gufanisha imigambi badashobora kugira ko bavuye banatoye ni ukuvuga isi ni mwene wacu ni kiremwa uvuga nabwo turi ibiremwa ni ukuvuga ikiremwa ntati ntakirekure kugira nabi ikigendi cyacu isi ni ukuvuga nubwo bavuga bashyiraho politiki z'uburemyi bashyiraho politiki z'iki ariko imbindagiza baragomba kuyikamisha bakayikuramo ubutunzi bakayikuramo ibyo ibikenewe byose byo kwinezereza mubwo bakibagira ko nayo idote bigashavura ikagira ibintu by'ingaruka igenda iragarurira ku bantu kandi bikagira ububasha ku bantu kandi bakabaho nabi ni ukuvuga nk'akarorero nk'ahantu nkuma komine za Kayanza nibimbu Butare bashobora gusanga barimba bakagira atusirire amashyirahamwe amwe ubu ariko babiga neza ariko kiragira ko tubasubizaho ivu ahagiye hava ivu ndimwe haba haze ubuye ubundi nago mamaze profeseri kintu cyategekanya kino ahanura nka leta cyangwa ahantu abapuranisha imigambi y'igihugu ku bijyanye n'ukuntu bashobora gutegura avuye ubutare agasubira gukora ibindi migambi kuko benshi hareraguri gusanga uhura ari bibuye byantamye ku musozi hamaze ubona inzuzi zuzuye ugasanga ibiza byatangiye kumbe biterwa n'iki biterwa n'uko abanyagihugu twikunda tukibagira mwene wacu ari yose ari nayo izodutunga tukabaho ngo Imana yavuze ngo muyibungabunga ibyo Adamu abantu bakiyibungabunga ari nacyo tubona za Bujumbura za Gatunga usanga abantu amazu yabapomagurikiyeko tukiyumvira kurima tukiyumvira kurima tukibagira yuko natwa yose twagomba kuzorima yoba yamaze kubukononeka ariko tuyononye nabwo bazo mutumira ikintu ariko arahimiriza asaba leta cyo tuma isi uko tuyirima ko tuyirondera ko ibyo tuyirondera ko natwe cyo ko ikorera kugira nayo bandanye ibaho neza ni ikintu nagomba na cyo bagitangira umuco atange neza insobanuro nubwo bavuga ibyo kurima nushobora kurima ku isi bamaze gutembagaza niwe mugambi urashe bahimiriza leta ku buryo amaleta yacu ashobora kwitaho ku bijyanye no kugira ngo isi yamari yayinde nabyo leta iregera yashaho imikobeko ariko ajyana kuri inyungu ndende uzusanga ari bimangamanga bategeka nyiki kugira isi yacu
yego ngirira Imana urakoze maze ikibazo cyawe ni kirekire nagira ngo nsabe Alexandre abe yihanganye ntagende muhaye urubuga wasanga bibaye byinshi cyane hanyuma bikagorana kubisubiza
nibaza yuko mu byukuri icyo kibazo ciwe ntakinye byinshi nza kukivuga ko uko yavuze ukuri kurima isi ni kiremwa uko tuyikoresha niko tuyituka nacyo bituma mbere na kera ubuhinga butaratera imbere byumviye isi cagutse haba hariho aho barima hanyuma naho baraza mu itongo rimwe hama hariho imbuto zifitikanya zikurikirana abantu bakagusigurira bati avuye imbuto kanaka na byo iwacu nakuze avuye ibiharage baca baharima amasaka ku mwaka ukurikira avuye amasaka bari barabonye bari barize bakabona ibitegwa bishobora kubishikanya nkuko mukomene umushike bavuga bati igitegwa kanaka nicyo kimene umushike amaze gutituka bakavuga bati amaze gutituka byiza uharima iki ukarima kibi unaho rero ikirishiraga naho nyine ibyo byategerezwa kugumaho mugabo ukongera ukayitabira ishako amase uka kikoreko ukayikingira inkukura n'ibindi nk'ibyo ibyo yavuze nibyo yatanze akarorero ko mu Kayanza ushaka gutanga ubundi burero bwinshi ayi Bujumbura ku mitumba ihanamiye Bujumbura baraja barimba amabuye ay'ukubakisha cyane cyane ubwo harya ukuyibuye mu gihe atakindi hasubije ishirishika ku buryo bimaze gushika umuntu akaryama ari mu nzu bugaca yatwawe aturukiye mu manga none icyo nuhanura ni iki icyo nuhanura ni sinagishasha ikintu barahinga barahanuye ni uko isi yobungwabungwa kugira ngo rero isi ibungwabungwe wumviriza abayabyize wumviriza abahinga babyo ugakorera ku mpanuro zabo bakubwiye bati ntasatiriza kuharima ukareka kuharima bakubwiye bati ibisi bitere ko imbuto yiniyi ugatera iyo mbuto bakubwiye bati uno mwaka ahantu kaharima haratwagwa ukareka kuhatwagwa kandi witwirinde no mu bihugu bitsinze nimuhana n'abazungu murabizi no mu bihugu buteye imbere bwana shamba agoronome arakubwira ati hari umuyaga mwinshi ntuhatere igiterwa gikura cyane tera kigufi cyangwa anahotera igiterwa gikura cyane kugira ngo gikingire umuyaga birya bindi zohava bihura n'igihuhusi hanyuma bikagorama cyangwa bikononeka rero kugira ngo isi ntibugaragwa urayitiganya isi iragiganywa ukayitera ko ibiti ariko hajya n'ibiti bibisa hariho igiti kinonuza isi hariho ikindi kigaburira hariho igiti kinywa amazi menshi iyo ari menshi hariho n'ikindi kitayanywa mu gihe nawe ubu yakeneye kugira ngo iyo si igutunge ibyo byose rero bihabwa n'abahinga mu by'ukuri abantu batunganya imigambi ya leta baba bakwiye ubwa mbere bwo kuba abahinga umunyepolitiki agafata ingingo abanje kubaza umuhinga
nukure wagenzi mukundira dijugi Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri kano kanya bigaca bibaye birangiriye ngaha anye turamishimiye amenyesha makuru baturokanije ano makuru Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro reka dusezerane ndabatumira mu makuru yacu ari imbere igihe cy'isaha n'iminota 30 Ruganda rw'ijugi Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda rikoro yabategurira ahanini na yavugwa kwisi.